Iyi mwumva na Ijwi rya Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ndabasuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo. Mu Rwanda, imwe mu miryango irengera uburenganzira bwa muntu itangaza ko ingaruka z'ibiza byabaye mu gihugu no kwimura abaturage mu manegeka byongereye icuruzwa ry'abana b'abakobwa imbere mu gihugu no hanze yacyo.
Imihindagurikire igira uruhare mu bukene, mu guhungabana mu bwonko kubera babavuye aho bari, ndetse hakazamo kubura ibiribwa abana b'abakobwa, cyane cyane abakobwa bo mu ngo z'abakene.
Uyu ni Ngarukiye Jacques, umuyobozi w'umuryango Ejo Twifuza urwanya icuruzwa ry'abantu. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu ejo kwa gatatu yatangaje guverinoma yo mu bihe bidasanzwe hamwe n'umuyobozi w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi Benny Gantz. Naho abanyepalestina barimo kubona inkunga ituruka mu bice byinshi by'ibihugu by'Abarabu mu gihe ubushyamirane hagati ya Hamas na Israel ugeze ku munsi wa gatandatu. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya, ni mu gikuri. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu ejo kwa gatatu yatangaje guverinoma yo mu bihe bidasanzwe hamwe n'umuyobozi w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi Benny Gantz igihe cyose azaba hakiri intambara n'umutwe w'abarwanyi bo mu ntara ya Gaza. Inkuru mugezweho na Fidel Niyongabo.
Iyo leta y'ubumwe izomara igihe ingwano hagati ya Israel n'umugwi Hamas izomara, mu vyo Netanyahu na Benny Gantz yahoze ari umushikiranganje ariko kwivuna abansi n'umutegetsi mukuru w'igisirikare cya Israel bumvikanye ko bavuze ko inyuma y'inama bagiranye ejo kuwa gatatu harimwo gushinga leta yo mu bihe bya vuba, yo mu bihe byihuta bidasanzwe kandi yo mu gihe cy'ingwano. Ku rubuga X rwahoze rwitwa Twitter, Gantz yatangaje ko Israel izi imbere y'ibindi ibyo ari byo byose iyo leta yo mu gihe cy'ingwano izoba irimwo abategetsi bo mu rwego rwo hejuru batatu: Netanyahu, Gantz n'umushikiranganje rero kwibona abansi Yoav Gallant. Gadi Eisenkot nawe nyene yahoze ari umutegetsi mukuru w'igisirikare cya Israel ari mu mugambwe wa Benny Gantz na Ron Dermer. Umushikiranganje ajejwe ibibazo bihambaye cyane by'igihugu bazoba bari muri leta nshasha kaburorerezi mu kiringo cy'ingwano, nta mategeko atajanye n'ingwano azokwihwezwa. Benny Gantz yari muri leta ya Netanyahu hagati y'umwaka w'2020 n'umwaka w'2021. Muri rusangi abanywanyi batanu bo mu mugambwe wa Gantz National Unity Party bazoba bashikiranganje muri leta.
Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken ejo kwa gatatu yagiye muri Israel kwifatanya no gushyigikira icyo gihugu. Nanone Fidel Niyongabo.
Anthony Blinken agiye mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi mu gihe irengero ry'abanyamerika batari bake ritazwi gushika ubu. Imiryango yabo banyamerika yasabye abategetsi kubandanya utwigoro twabo two kurondera ababo. Ku munsi wa kabiri Blinken yarakiye intumwa idasanzwe y'ishyirahamwe ONU muri Yemen. Bagiranye ibiganiro imbere y'uko atangura urugendo rwiwe. Ivyo biganiro vyari vyerekeye ingwano iri kiraba hagati ya Israel n'umugwi Hamas. Blinken agira ati:
You heard President Biden speak very powerfully and very clearly to
Narumvise President Biden avuga mu buryo butomoye ku bikogwa by'ububisha twiboneye umugwi Hamas wakoze kuri Israel mu minsi mike irangiye. Yaravuze mu buryo utomoye ko Amerika yifatanije na Israel mu rugamba rwayo. Ubwo nibwo butumwa yasabye gushira abanyagihugu ba Israel dukorana mu karere ko mu buseruko bwo hagati y'isi. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Anthony Blinken agiye mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi mu gihingwano hagati ya Israel n'umugwi Hamas ibandanya ku musugiri wa gatanu kuva abagwanyi ba Hamas batangwa ibitero vyihaye inkumbi muri Israel. Ivyo bitero vyabaye giturumbuka ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye. Presidensi ya Amerika itangaza ko abanyamerika 11 bishwe muri ivyo bitero, naho ko abarenga 20 atawuzi aho bari.
Leta ya Kenya kuri wa gatatu yatangaje ko itazakomeza amasezerano amaze imyaka 6 yatumaga abaganga baturuka muri Cuba bakoreshwa muri Kenya mu gihe baturuka muri Kenya bajya muri Cuba gushaka ubumenyi bwisumbuye. Fidel Niyongabo.
Ishyirahamwe rikomeye ry'abaganga muri Kenya ntiryari rishyigikiye uwo mugambi kubera abaganga b'abanyacuba baronka umushahara urenga inshuro zibiri uwo abagenzi babo b'abanyakenya. Abanaye bagura uwo mugambi batangaje ko ayo mafaranga yakoreshwa neza kurushiriza mu bikenewe mu gisata cy'ubuvuzi muri Kenya no ku baganga bo muri ico gihugu. Umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu muri Kenya na Komisiyo Wafula niwe yatangaje ihagarikwa ry'amasezerano ry'igihugu cya Cuba hari mu nama yagiranye n'abakozi mu gisata cy'amagara y'abantu ku mugwa mukuru wa Kenya Nairobi bamukomeye amashyi giyatangaza iyo nkuru. Wafula yavuze ko ubushikiranganje bwiwe buzokora ibishoboka kugira abakozi bo mu gisata cy'ubuvuzi mu gihugu bafatwe neza. Hisunzwe ayo masezerano hagati ya Kenya na Cuba yatewe kwiga ikumu mu mwaka w'2017 abaganga b'abanyakenya bararungitswe muri Cuba kuronga ubumenyi budasanzwe. Ni mu gihe abaganga b'abanyakuba ijana barungitswe mu bitaro byo muri Kenya gufasha kuronsa neza kurushiriza iby'abanyakenya bakeneye mu bijanye n'ubuvuzi.
Mu bwami bw'Ubwongereza kuri uyu wa gatatu batangaje ko umwami Shadide wa gatatu n'umwamikazi Camilla bazagirira urugendo rw'iminsi ine muri Kenya guhera mu mpera z'uku kwezi mu gihe Kenya yitegura kwizihiza isabukuru y'imyaka 60 y'ubwigenge. Inkuru nayo mugezweho na Fidenco.
Perezida wa Kenya William Ruto niwe yatumiye umwami Charles wa gatatu n'umwamikazi Camilla muri urwo rugendo rwabo rubaye mu gihe Kenya iriko yitegurira guhimbaza imyaka 60 yo kwikukira. Kenya ikuye ko intwaro ya gikoloni y'Ubwongereza ku itariki 12 kwezi kwa 12 mu mwaka 1963. Umwami Charles wa gatatu n'umwamikazi Camilla bazotangura urugendo rwabo muri Kenya kuva ku itariki 31 y'uko kwezi kwa 10 gushika kuri zitatu y'ukwezi kwa 11. Urugendo rw'umwami Charles wa gatatu n'umwamikazi Camilla zohimbaza imigenderanire myiza iri hagati y'Ubwongereza na Kenya hamwe no gukorana neza hagati y'ibyo bihugu byombi kubandanya kwibonekeza. Urugendo ruzokwerekana ku Ubwongereza na Kenya bikorana ku bibazo bitari bike harimo utwigoro two gukomeza iterambere rirama, guhangana n'ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe, guha abakiri bataka ryo ko kwiteza imbere no gutuma karere karangwa n'umutekano. Mu rugendo rwabo umwami Charles wa gatatu n'umwamikazi Camilla bazoja mu karere ka Nairobi na Mombasa n'ibice biri mu micungararo yaho. Ruzoba rubaye urugendo rwa mbere rw'umwami Charles wa gatatu mu gihugu kiri mu ishyirahamwe ry'ibihugu bivuga ururimi rw'Icyongereza Commonwealth kuva yimitswe mu mabanga yiwe mu kwezi kw'icyenda mu mwaka urangiye w'2022.
Ayo ramwe makuru havugwa hirya no hino ku isi harakoze Fidenio Ngabo uyatugejejeho. Mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Tubanze tugaruke gato ku ntambara ibera mu burasirazuba bwa hagati ya Israel n'umutwe wa Hamas mu ntara ya Gaza. Abanyepalestina barimo kubona inkunga ituruka mu bice byinshi by'ibihugu by'Abarabu mu gihe ubushyamirane hagati ya Hamas na Israel ugeze ku munsi wabwo wa gatandatu. Inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Edward Yeranian i Cairo mu Misiri murayigezweho na Temistocle Mutijima.
Bwana Sameh Shukri, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Misiri, ubwo yari mu kiganiro n'itangazamakuru ari kumwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubutaliyane Antonio Tajani wari wasuye Misiri, yabwiye abanyamakuru ko abategetsi b'impande zombi baganiriye ku bwihutirwe bwo guhagarika amakimbirane mu ntambara yo muri Gaza ndetse no ku buremere bw'isenyuka n'ibitero byibasira abasivili. Aba bategetsi kandi basabye iyubahirizwa ry'amategeko mpuzamahanga yerekeranye no kurengera abasivili mu bihe by'intambara. Hagataho igihugu cya Yorudaniya cyohereje mu Misiri inkunga igenewe abanyapalestina batuye muri Gaza nk'uko byatangajwe na televiziyo Al Arabiya yo muri Arabiya Saudite. Ntabwo byahise bimenyekana uburyo Misiri iteganya gutanga iyo mfashanyo. Umupaka uhuza Misiri na Gaza urafunze kandi hari amakuru yakomeje gukwirakwizwa kuva mu minsi ishize ko hari ibisasu birimo kuraswa hafi y'umupaka. Muri Siriya, televiziyo ya leta yatangaje icyo yise imyigaragambyo y'abanyeshuri mu murwa mukuru Damasi, aho abanyeshuri babarirwa mu magana menshi baririmbaga indirimbo zigaragaza ko bashyigikiye abanyapalestina ari nako bazamura amabendera ya Palestina. Abo banyeshuri babwiye televiziyo ya leta ko bavuye muri za kaminuza hirya no hino mu gihugu bazanywe no gushyigikira abaturage ba Palestina. Umusore umwe uyise ko ari umunyeshuri uyoboye abandi kuri kaminuza yo hanze ya Damasi yabwiye iyi televiziyo ko we n'abandi banyeshuri b'Abanyasiriya bashyigikiye urugamba rw'Abanyapalestina rwo kwibohora icyo yise ubukoloni bwa Isiraheli. Uyu munyeshuri yagize ati:
duhagararanye ishema mu rwego rwo gushyigikira abaturage ba Palestina kandi turashaka kubabwira ko impamvu yabo ariyo yacu, ko twese tubari inyuma kandi turabifuriza intsinzi mu rugamba barimo.
Ikinyamakuru Ashark Arausat cyo muri Arabiya Saudite cyatangaje ko minisitiri w'intebe w'agateganyo wa Libani Najib Mikati yahuye n'abategetsi bakuru bashinzwe umutekano mu rwego rwo kuganira ku ngamba z'umutekano zigomba gufatwa mu gihugu. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika I Beirut Dorothy Shay kuri uyu wa kabiri nawe yahuye na Bwana Mikati ndetse n'umukuru w'inteko nshinga amategeko ya Libani Nabih Berri ababurira ku ngaruka z'ukwivanga k'umutwe wa Hezbollah mu ntambara yo muri Gaza nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru Al-Riwa ki Beirut. Muri Iraq, Minisitiri w'Intebe Mohamed Shia Sudani yashyigikiye ibitero byakozwe n'umutwe wa Hamas mu mpera z'icyumweru gishize bigahitana abantu benshi mu biturage byo hafi y'umupaka wa Israel mu majyepfo ndetse ahamagarira abanya-Iraq gushyigikira abanya-Palestina. Ati
igitero cya Hamas kuri Israheli ni igisubizo gisanzwe ku karengane gakabije abaturage ba Palestine bakomeje gukorerwa muri iyi myaka ya vuba.
Ibitangazamakuru byo mu Barabu byatangaje video y'abantu kivunge barimo abategetsi mu by'idini b'abashiite b'abanya-Iraq hamwe n'abayoboke babo bigaragambiriza mu mihanda mito yo mu karere ka Akadimiya I Baghdad baririmba indirimbo zo gushyigikira abanya-Palestina kandi zamagana Isiraheli. Kuwa mbere umuyobozi mu bya politiki w'abashiite b'abanya-Iraq Muqtada Sadre yahamagariye abanya-Iraq gukora imyigaragambyo y'amahoro y'abantu miliyoni mu gushyigikira impamvu abanya-Palestina barwanira anashishikariza abigaragambya gutwika amabendera ya Isiraheli.
على اثر التطورات الخطيره التي تعيشها فلسطين الحبيبه وما يتعرضه اخواننا من قصف عشوائي
muri Algeria umukuru w'inteko nshinga amategeko Ibrahim Bugari yasabye abadepite guhaguruka ubwo yavugaga isengesho rya kisilamu ryo gusabira bapfuye mu kunamira abanya-Palestina biciwe mu ntambara ishyamiranyije Isiraheli n'umutwe wa Hamas. Bwana Bugari ntiyigeze avuga ku banya-Isiraheli baguye muri iyi ntambara.
Tugenda no mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika duhereye mu Burundi. Umufasha w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ahamagarira abagabo uhereye ku bayobozi kujijukirwa n'uburyo bwo kwifungisha bita vasectomy mu gifaransa kugira ngo umuvuduko w'urubyaro mu Burundi ugabanuke. Angeline Ndayishimiye yabisabye ku mugoroba w'ejo kwa gatatu ubwo hasozwaga inama yahuje abagore b'abayobozi mu murwa mukuru w'ubukungu Bujumbura. Eloje Wirika neza arakomeza.
Huko ariwe yuguruye ikoraniro ry'abakenyezi yatumye ko ku munsi wa mbere w'iyindi w'Angeline Ndayishimiye mutambukanye wa President Evariste Ndayishimiye niwe yarisozereye. Yagarutse ku vyigwa bitandukanye abari bitavye iryo huriro baronkejwe bifatiye ku kuntu umukenyezi wo kwiteza imbere cyane cyane hisunzwe kugabanya imvyaro no kumuronsa ivyafungura bikwiye. Yavuze ko naho abagore bo kwita ku rutare gute atacobo kwishoboza badafatikanije n'abanega babo. Niko gusaba umushikanganje wa mbere yaserukiye leta muri ivyo bikorwa ko tunganywa ihuriro ry'abubakanye ndongozi kujanya no gutandukanya imvyaro imwe mu nkingi z'iterambere. Umufasoni Angeline Ndayishimiye yasavye abagabo b'indongozi kuje imbere y'abandi mu mugambi y'ukwiyugaza uzwi nka vasectomy mu gifaransa. Yibukije ko atangaruka mbi wa mugambi ufise
naco gituma mutinya gufata burya buhinga bwo kugabanya imvyaro kubera mwikunda. Nico gituma twabasaba twanabaremesha yuko ufashe burya buryo atacho bimugira akajyama mu bitaro kandi acataha aho kuba ingorane bizana karusha. Ese twobona umugabo w'imboneza nawe yoza gushingira intahe abandi kabumvisha ako karusho mu muryango ko kugabanya imvyaro kubera iki umugabo ashobora kubyara rimwe abana 10 ku munsi umwe biwe bamwitirira.
Abagabo mu Burundi ariko bacyasa amakenga ku byerekeye kugabanya imvyaro. Mbere n'ubundi buryo busanzwe harimo ubwemewe n'amadini ntibabwerekwa nk'uyu mugabo wo mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'igihugu. Joseph Rutegusa amaze kuvyara abana 5.
Tubona bishika. Kuno bakora akagegene akanyutsi pridansi byo nibyo nibuka jewe. Anabye nkunda gukoresha anabye ndigera nkoresha.
Ariko abakenyezi nka Francine Nyandwi baramaze kubona ingaruka mbi zo kwibaruka abana benshi. Uko niko muremesha Kiyago yavyiganijwe rya Amerika.
Iyo ubyaye abana benshi ugira ingaruka nyinshi. Abona itongo ryaraze y'abahungu 3-4 ashaka gute ni itongo bayo bayibaye rito ashaka gutema kurya bakagwisha urumubyeyi wabo kubera baba yari benshi babuze aho batorana. Ingorere abantu bagira bavya abana benshi inzara mu miryango ica yiyongera.
Izo ngaruka mbi leta nayo nyene irazizi kandi ivuga ko ziraje ishinga. Umushikanganji wa mbere Gervain Ndirakobu ca yifatikanije n'abakenyezi mu minsi 3 yemeza kuba abarundi benshi bafungura bigoranye kubera umurengera ubwinshi bw'abagize imiryango.
Leta y'u Burundi iraraje ishinga n'imiryango ibayeho umutima utari munda bamana umwitwarariko bibaza ico barara bafunguye abajya ntibahaje hamwe n'abafungura ibidakwije ingaburo.
Ibitigiri vya leta y'u Burundi vyerekana ko abarimyi barenga 80% vy'abanyagihugu muganga nani ndacayisaba twari kigo c'igihugu kijejwe rwirana j'abantu PNCR mu minsi heze yabwijwe ya Amerika ko bamwe abantu bakomeza umurindi bariko kuvyara imiliyoni 13 zirenga 2030 bazoba bageze kuri 16 zirenga yemeza ko umurindi udahindutse yatagashoboka
uko ubona isi Burundi taguka kabona yuko ibice birenga 80% vy'abarundi arabarimyi batunzwe n'isi nyene batemeza kurima mu gihe rero isi itaguka abene gihugu bakenera kubaho rero bisaba yuko abene gihugu batunganye imvyaro kugira ngo abarundi bavyara abana bake abana bashobora kuronka ibibatunga bakabaho neza.
Umufaso n'umukuru w'igihugu yanagarutse kubagabo bahohoterwa yemeza ko batagiraho bitura. Anjene ndayishimi
benshi bakunda gushira imbere bavuga ngo hohoterwa ry'abakenyezi burya n'abagabo barahohotewe mu ngo nuko batafise aho bavugira hari abagabo bahohotewe tumaze gukorana twese turi hamwe niho tuzomenya ukuri kuri mu miryango kuri mu gihugu.
Vensabukuru umukuru w'ishyirahamwe yitabariza abagabo bahohoterwa yita bari mu gahinda abasaba kwirinda kwihora maze na ntaryo bakitura inzego zibijejwe.
Turateye akamo abegwa n'ibibazo by'imibano gufata ingingo zose zishoboka mu ntumbero yo gusigurira abene gihugu kunyifato ibereye bogira mu gihe hagaragaye amatati mu muryango muri iki gihe biboneka ko abagabo aribo bageramiwe cyane. Ishyirahamwe abagabo mu gahinda turasaba abagabo kudatwagwa n'ishavu bakitura intwaro n'ubutungane kugira babafashe.
Iyo nama y'iminsi itatu yari kibera mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura yitabiriwe n'abakenyezi bavuye mu mihingo nka yose ya Afrika nawo mu gihugu c'Ubushinwa hatibagiwe mu mashyirahamwe mpuzamakungu cyane cyane araba ibisata by'iterambere ry'abana n'abakenyezi. Eroje Rika neza, Ijwi rya Amerika.
Ejo tariki 11 ukwezi kwa 10 abatuye isi bizije umunsi mpuzamahanga w'umwana w'umukobwa. Imwe mu miryango hirengera uburenganzira bwa muntu mu Rwanda iratangaza ko ingaruka z'ibiza byabaye mu gihugu no kwimura abaturage mu manegeka byongereye icuruzwa ry'abana n'abakobwa. Asumutakaboye abahiye inkuru.
Kuva mu mwaka w'2012 buri tariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 hizihizwa umunsi w'umwana w'umukobwa. Abashyizeho uyu munsi bari bagambiriye kureba ibiki mubangamiye ndetse no kubikemura. Mu Rwanda kwizihiza uyu munsi byabereye mu ishuri ry'abakobwa rya Fawe riri mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Abana b'abakobwa barangije amashuri bahaye ubuhamya bagenzi babo babereka uburyo biteje imbere bakora imirimo ibabyarira inyungu. Abana kandi bagaragaje ko bafite ikibazo cy'uko ababyeyi babo batabaha amakuru ku buzima bw'imyororokere, ariyo mpamvu hari bamwe baterwa inda bakiri bato. Kuri uyu munsi hazirikanwaho umwana w'umukobwa ku rwego mpuzamahanga. Umuryango urwanya icuruzwa ry'abantu Ejo Twifuza utangaza ko kuri muri ibi bihe u Rwanda rwahuye n'ikibazo cy'ibiza byavanye mu byabo abatari bake ndetse n'abagenda bimurwa muri Kigali batuye mu manegeka byongereye umubare w'abana b'abakobwa bajyanwa mu bucuruzi. Ngarukiye Jacques, umuyobozi w'uyu muryango, yabibwijwe rya Amerika.
Imihindagurikire y'ibihe igira uruhare mu bukene, mu guhungabana mu bwonko kubera babavuye aho bari ndetse hakazamo kubura ibiribwa. Abana b'abakobwa cyane cyane abakobwa bo mu ngo z'abakene cyangwa abakobwa barera abandi bana bagashakisha uburyo aho bamenera hose kugira ngo bashobore kubona igitunga imiryango yabo, bityo bakemera uwari wese ubemere uwahaye isezerano ko ashobora kubaha akazi cyangwa se kubaha icyo gukora. Ni kuvuga ngo imibare uko yari iri imbere n'ubu ngubu nyuma y'ibiza imibare yari yongereye kurusha uko byari biri. Imibare yazamutseho 14% ugereranyije n'abo twabonaga.
Ngarukiye avuga ko umuryango akuriye wamaze kugaruza abana 224 kuva mu mwaka w'2019 kugeza ubu. Akenshi abo bana babaga batwawe bijejwe akazi, imirimo, ndetse abandi bagasezeranywa amashuri mu mahanga. Evariste Murwanashyaka ukorera umuryango urengera uburenganzira bwa muntu Crado agaragaza ko uyu munsi mpuzamahanga ubaye mu gihe mu Rwanda kigaragara umubare w'abana b'abakobwa bagiterwa inda ku bwinshi. Hari impamvu mu Rwanda Shyaka asanga ituma abana b'abakobwa bahohoterwa.
urabona bayimuye bamwe bakarongotana bakajya bakajyirwa bazerera bajya gukodesha hana byanze bikunze harabana harabo imibereho yabanye mibi imibereho yabanye mibi banye mibi rero abana barimo wenda baciye akenge bagerageza gushaka kwihigira kujya kwishakishiriza harabashobora kuvamo bajya gukora imirimo yo mu rugo harabashobora gushukanwa mu bibi byo kuba kubabonera ubuzima muri urugo rwego ibintu by'abana bakobwa bimeze nk'aho bigenda byisubiramo uko imyaka igenda iza kugeza umunsi n'ubundi kibazo dufite kigihangayikishije abana bakobwa n'ikintu cyo gusambanya abana no kubatera inda
mu Rwanda Shyaka asobanura ko umwana w'umukobwa uvuye mu ishuri akenshi ahita ayoboka inzira y'uruzerero rumuviramo kuba yaterwa inda bamwe mu babyeyi basenyewe n'ibiza cyangwa se bamaze iminsi bimurwa mu manegeka mu mujyi wa Kigali babwijwe irya Amerika ko ubuzima babayeho bwatumye abana babo bahinduka inzererezi
badusenyeye kwa gatanu muri karitsiye yacu abana b'abahungu batoya batangiye kwirirwa batoragura ibintu by'inzumba ntibakijya kwiga abakobwa nabo imyaka 14 se batangiye kwigira indaya nyine nk'abana njyewe nzi rwose none ubungubu twabaye indaya twirirwa duteza aha mugasaza
aha bumeze nabi dore n'ubu abana banjye ntibiga ntabwo biga rwose ntabwo biga undi umwe bamujyanye umukuru bamujyanye igikondo mu nzererezi n'abandi nabo birirwa bazerera aha hose ntabwo mbega ndabona ubushobozi bwo kujya kubajyana ku ishuri
umunsi mpuzamahanga wahariwe abana b'abakobwa ku rwego rw'igihugu wizihirijwe mu ishuri ry'abakobwa rya FAU mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali ku nsanganyamatsiko igira iti uburenganzira bwacu ejo heza minisitiri w'umuryango Mujawamariya Valentina wari witabiriye ibiro byo kwizihiza uyu munsi yagaragaje bimwe mu bikibangamiye umwana w'umukobwa
dufite igihugu cyiza kidasumbanya abenegihugu ariko ntitwakwirengagiza ko abana b'abakobwa bahura n'imbogamizi zibabuza kugera ku ndoto zabo ndetse harimo no gusambanywa bagaterwa inda bakiri bato ndetse n'irindi hohoterwa iryo ari ryo ryose ryabangamira ubuzima bwabo n'uburenganzira bwabo bigatuma ejo heza batekerezaga batahabona
ku kibazo cy'ababuze amashuri nyuma yo kwimurwa mu byabo minisitiri Mujawamariya asaba abo bana kugana inzego zibegereye bakazigezaho icyo kibazo
ubundi nta mwana ukwiye kubuzwa amahirwe yo kwiga niba abo bana hari abo mwabamuzi mwamenyesha inzego tugafatanya kugira ngo abo bana batabuzwe amahirwe yo kwiga niba bahari babuze uko biga kubera ko aho bari bimutse ndemeza ndashidikanya ko aho bagiye naho hari amashuri keretse niba ari amashuri yanze kubakira ariko aho bagaragara ni byiza yuko twabimenya tukabafasha bagasubira mu ishuri kuko nk'uko twabyumvise kwiga ni uburenganzira
umunsi mpuzamahanga wahariwe abana b'abakobwa ubaye mu gihe mu Rwanda abana b'abakobwa bakomeje guterwa inda ku bwinshi imibare yashyizwe hanze na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko mu mwaka w'2019 abangavu batwaye inda bari 23,000 mu mwaka w'2020 baragabanuka bagera ku 19 muri 2021 uwo mubare wongera kurenga 23,000 impamvu leta itanga ni uko ababyeyi batakibonera umwanya uhagije abana babo ndetse rimwe na rimwe n'abakoze ibyo byaha bagahishyirwa mu miryango leta isobanura ko abahohotera abana baramutse bashyikirizwa inzego benshi bacika kuri uwo muco mubi Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika i Kigali
nyuma yuko guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yihanangirije ingabo za EAC ngo zizabe zavuye muri Kongo mbere y'itariki ya 8 y'ukwezi kwa 12 uyu mwaka abayobozi b'imitwe ya Wazalendo bo bahaye ingabo za EAC amasaha 48 yo kuba zavuye muri Rutsuru na Masisi Jimmy Shukrani bakomera akomeza inkuru
Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru Ministre w'itumanaho n'itangazamakuru icyarimwe n'umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Patrick Muya Yakatembwe yabivuze nyuma y'icyemezo cy'abakuru b'ibihugu bya EAC cyafashwe tariki 5 kwezi kwa 9 uyu mwaka mu nama yabereye Bujumbura mu Burundi Patrick Muyaya yumvikanishije ko nta mpamvu n'imwe igaragara yo kongerera manda z'ingabo. Mu byo guverinoma ikora ni ukurinda ubusugire bw'igihugu. Ubwo rero iyo tubonye hari ibitagenda ku ruhande rw'izi ngabo za EAC biratubangamira cyane rwose nk'uko umukuru w'igihugu ubwe yabyivugiye. Kandi leta ya Kongo yakomeje gutanga ibyifuzo byayo ku kamaro k'ingabo za EAC muri Kongo. Patrick Muyaya kandi yavuze ko abarwanyi ba Wazalendo bafite uburenganzira bwo kurwana kuko barinda abanyagihugu ibintu M23 ifata nko gushyigikira ubwicanyi bw'abasivile iyo abaturage bahagurutse mu kurwanira igihugu cyabo ntabwo bivugwa yuko ari umutwe mutwe witwaje intwaro leta yemera wazalendo nk'abaturage bahagurutse kandi bakunda igihugu ubwo rero kubita kwa ari mitwe itwaje intwaro ukayifada kimwe na M23 abari ugusebya rwose kuki mu gihe umuntu abonye bica mugenzi we bafata ku ngufu nyina cyangwa mushikiwe adashobora guhaguruka ngo murwanirire
pour défendre leur territoire.
Nyuma yaho gato Patrick Muya yatangaje ibyo abarwanyi babozalendo bahaye ingabo za Yasea amasaha 48 yo ko bazavuye muri Masisi Rucuru na Nyiragongo. Wazalendo yasobanuye kwizo ngabo zibabangamira mu ntambara barwana na M23 ndetse bakavuga ko bafatanya. Aba baratungurutse cyane cyane ingabo za Yasea zo mu bihugu bya Uganda, Kenya na Sudan y'Epfo ziyoboye anini territoire ya Rucuru na Nyiragongo. Serafin Sabimana n'umuvugizi wa Wazalendo muri territoire ya Masisi yavuganye n'ijwi rya Amerika.
Na M23 tukabona abayase bitambika imbere yacu turabakemangwa cyane nuko hari giye bitambika kugira ngo twokurwana kandi twe turi mu buhoza ry'igihugu cyacu bari aba EAC baba Kenya abayase bu Buganda abayase ya South Sudan genda bambika M23 amateni y'ibihugu byabo kugira ngo baze batuzunguruke ibyo nibyo bimwe bituma twiyamira zirangabo za EAC
iyi mitwe wa Zalendo hari kiteganya gukora mu gihe yasitubahirije amasaha 48 nanone Serafin Sabimana
ahubwo tukanasaba kugira ngo amasezerano bafitanye na guverinema barebe ukuntu bayasubiramo kuko byose birashoboka bagatahi wabo wewe iyo dutanga ama recommendation nkayo ngayo cyangwa ibyifuzo nk'ibyo ngibyo tubiha guverinema yacu ya Congo ubwo rero iyo 48 heures niza gushira tuzongera nanone turebe turi ukuntu twaganira n'ubutegetsi
abageze amashyirahamwe haranira uburenganzira bwa muntu mu ntara ya Kivu ya ruguru bo bakomeje kuvuga ko ingabo za Yase ntacyo zimariye abaturage Erite Gashegu Habimana ayoboye ishyirahamwe Vision pour la Victoire du Peuple rikorera muri territoire ya Rucuru
nyine abaganda bari mu territoire ya Rucuru ahanini n'izindi ngabo zabo ziri mu Bunagana na zigaragaza ko na nitandukano na rimwe zigaragaza ko zitatanukanye na M23 nyine biragoye koko n'ingabo za Kenya ziri mu karere ka Nyiragongo muri za Kibumba n'izindi ziri za Rumangabo n'izindi ziri za Tongo n'abasidi Sudan bari za Tongo na za Kanaba nuko ibigaragara no bavuga ururimi rumwe n'imodoka zabo mbese nuko izo modoka zabo nizo zideploying ingabo za M23 n'ibikoresho by'inambara cyangwa amasasu n'ibibunda bikomakomeye ni modoka za ya sezi zigeza mu bihande bya Murimbi za Kanaba na za Rusekera ndetse zerekeje za Bwiza
nubwo Wazalendo ishinjwe mu 23 ko yica abasivile bo mu duciyoboye uyu mutwe urabihakana mu itangazo ryayo ryashyizwe hagaragara kuri uyu wa gatatu ubuyobozi bwa M23 burashinjwe FARDC kuba ariyo yica abasivile bikabihegikiraho muri ritangazo kandi M23 ivuga ko abantu bicwa muri izo teritwari ari abashimutwa na FARDC bakicwa ubundi bakereka uruhando mpuzamahanga kw'ibyo byose bikorwa na M23 hagataho igisirikare cya Kongo nacyo kibinyujije mu itangazo gihakana ibyo bivugwa na M23 FARDC ivuga ko ubwicanyi bw'abasivile muri Rucuru bukorwa na M23 ibi birimo kuba mu gimirwano yikomeje hagati ya M23 n'iyi mitwe wa Zalendo mu teritwari ya Rucuru na Masisi Jimmy Shukrani bakomera ijwi rya Amerika Igoma
Futi banywanye ibiganiro radio ijwi rya Amerika bateguriye kuri iyi saha naha bihumurije bibutse ko hi radio ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda mudukurikira kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika kuri internet ni www.radioyacu.com mwadusanga no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu Chuti twari kumwe mwakoze kubana natwe kandi ntimuze gucikwa n'ibindi biganiro biza gukurikira bakoze kandi bagenzi banje bose bagize uruhare muri ibiganiro n'abadufashije kubibagezaho byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije Nadia Taha ntiwashyize hamwe amajwi naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe aho muri hose